Murumba, Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Ishuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, mfatanyije n'abagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi hasigaye iminsi 7 gusa ngo amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama b'amakomine akorwe. Kubibaza niba hari ikibazo cy'amakarita y'itora kitarabonerwa umuti.
Ubu twokwemeza yuko amakarita yatanzwe ku bice birenga cyane 90%. Mugabo hari hayasigaye kuko twarabonye yuko ingeso mbi yo kuza gutonda umunsi wa nyuma n'ubu atahiraja.
Uyu ni Petero Karaveri Kazihise, umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi, ahumuriza abibaza ko amakarita y'itora asigaye ashobora kuzakoreshwa mu kwiba amajwi. Yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Hagati aho, abakandida batandukanye bakomeje kwiyamamaza hirya no hino mu ntara z'igihugu. Ku nshuro ya mbere, umuntu wanduye virusi ya corona yagaragaye muri Lesotho, igihugu cyari gisigaye kitaravugwamo ubwo burwayi ku mugabane wa Afurika. Gakondo muri Kameruni bugarijwe n'abo bashakaho umuti w'indwara ya COVID-19. Naho leta y'Ubushinwa irasaba Ubufaransa kutongera kugurisha intwaro na Taiwan. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, tugumane. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Kameruni abavuzi gakondo bugarijwe n'ababashakaho umuti wa COVID-19. Eugenie Mukankusi, nibyo tubwira.
Abavuzi bafite ikibazo cy'umubare munini w'abantu babagana bashaka umuti wo kwirinda cyangwa kuvura virusi ya corona. Uko gusibanira ku bavuzi gakondo bije nyuma y'uko igihugu cya South Africa cyemeje ko gifite abantu barenga 2,500 barwaye COVID-19 n'121 bishwe n'iyo ndwara. Cyokora abaganga babyigiye basaba ubushishozi mu gukoresha iyo miti ya gakondo. Nubwo nta bushakashatsi bwakozwe ngo bwemeze uwo muti, Dewa avuga ko umuti we ushobora kuvura ibimenyetso byose bya COVID-19, yemwe ko ushobora no kurengera ubuzima bw'umurwayi ntapfe. Abaganga bakora ubushakashatsi na guverinoma ya Kameruni basabye abarwayi kutishingikiriza ku muti wa gakondo mu bijyanye na COVID-19, ahubwo begere ibitaro. Umuhanga mu by'imiti mu mujyi wa Douala, Melin Peyu, yibutsa ko abanyakameruni benshi badatuye hafi y'ibitaro, ariko ko biboroheye kubona ubuvuzi gakondo. Ishami rya Minisiteri rishinzwe ubuzima bw'abaturage muri Kameruni ryasohoye itangazo kwa kane w'icyumweru gishize riburira rubanda kubavuga ko bavura COVID-19 bashaka kunyunyuza imitsi y'abaturage bababaye cyangwa bafite ubwoba bwa virusi ya corona.
Urakoze Eugenie. Lesotho cyabaye igihugu cya nyuma muri Afurika kwemeza ko hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona. Fidel Niyongabo, nibyo tubwira.
Icyo gihugu cyemeje umuntu wa mbere afise umugera wa corona uno munsi wa gatatu. Icyo gihugu cya nyuma cyo muri Afurika gitangaje umugera wa corona ku butaka bwacu. Ni ukuvuga ko ibihugu byo mu karere ka Afurika byose uko ari 54 bimaze gutangaza ko bifise abanduye umugera wa corona. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Lesotho bwamenyesheje ko umuntu aherutse gushika mu gihugu avuye hanze yacyo yapimwe umugera wa corona. Yamara nta bimenyetso yerekanye cy'uko agwaye. Yashizwe mu kibanza ciwe cya wenyine ahatarekuriwe kubonana n'abandi muri iki gihe. Igihugu cya Lesotho gifite abantu 2,000,000 gikikujwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo nicyo gihugu gifite igitigiri kinini cyane cy'abandi umugera wa corona muri Afurika, ni ukuvuga abantu 111,350. Ikiza cy'umugera wa corona cyari kweze mu gukwiragira muri Afurika. Imari bitigiri by'abandu bishokiza biriko biriyongera muri ako karere. Abantu barenga 169,500 baramaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona muri Afurika, mu gihe abarenga 2,400 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Iyo nkuru itangazwa n'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afurika.
Urakoze Fidel. Leta y'Ubushinwa irasaba Ubufaransa kutongera kugurisha intwaro n'igihugu cya Taiwan. Thomas Kamilindi arakomeza.
Taiwan ni ikirwa kigenga, kera cyitwaga Formosa.
akenshi igura intwaro muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko Taiwan yaguze mu Faransa ubwato bw'intambara butandatu mu 1991 n'indege z'intambara 60 mu 1992. Byarakaje cyane leta y'Ubushinwa. Mu kwezi gushize guverinoma Taiwan yatangaje ko igiye kugura mu Faransa ibikoresho bishyashya byo kuvugurura ubu bwato n'indege by'intambara. Uyu munsi umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru i Beijing umurwa mukuru w'Ubushinwa ko Ubushinwa budashaka buriya buguzi. Yavuze ngo turasaba ubu Faransa kwemera ko hariho igihugu kimwe rukumbi cy'Ubushinwa maze bureke kugurisha intwaro muri Taiwan kugira ngo bitangiza umubano w'Ubushinwa n'Ubufaransa. Yongeye ko Taiwan ari intara y'Ubushinwa 100% atari igihugu cyigenga nk'uko leta y'Ubushinwa yamye ibivuga igihe cyose. Guverinoma y'Ufaransa mu itangazo rya Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga yahise ivuga ko yubaha ubusugire bw'igihugu kimwe rukumbi cy'Ubushinwa kandi ko ihora isaba ibiganiro hagati ya leta y'Ubushinwa na leta ya Taiwan. Naho leta ya Taiwan mu itangazo rya Minisiteri yayo y'ingabo z'igihugu ivuga ko nta na kimwe gihindutse mu mugambi wayo wo kugura intwaro nshyashya n'Ubufaransa kugira ngo ishobore kwirengera bibaye ngombwa. Koko rero Taiwan yemeza ko ibikeneye cyane kugira ngo ibashe guhangana n'Ubushinwa bwongeye cyane imyitozo ya gisirikare mu nyanja yo mu nkengero za Taiwan muri iki gihe.
Shimira bagenzi bacu batugereje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuhere mu Burundi abigiye cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri uku kwezi gisigaje iminsi ine gusa. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryiyamamarije mu ntara ya Bujumbura naho SNL bitavuga rumwe ijya mu ntara ya Makamba. Sawanya Frodebuyo ni ihuriro kira Burundi byari mu majyaruguru mu ntara ya Ngozi na Kayanza. Tekraven niyo nkuru nibyo tubwira.
Imisi sigaye ngo abakandida batandukanye baheze imyiyamamazo ubiharurirwa ku ntoke z'ukuboko kumwe. Icyo bikoze abakandida barabandanya kuzunguruka igihugu cyose barondera amajwi. Kuri uyu wa gatatu umukandida Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'umugambwe aserukira CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi. Kugwanya ubukene no kugwiza umwimbo nibyo Ndayishimiye ashira imbere.
Nka komine nimwe dushaka itazoyifite umuyaga nkuba aho inziga zo kwa gushika zo kuvanda hazana umuyaga nkuba w'izuba n'izuba naryo ntiryaka. Nibava ku inziga n'ingufi izuba n'irigufi duce turiteka turi kuremo umuyaga nkuba. Umuyaga uriho ntagira uzosubira kuvuga ngo yabuze icakora ngo nukubera yabuze umuyaga nkuba.
Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura.
Uyo yabisikanije n'uwo bahanganye ku rubuga ari wa gato rwasa yakiriwe nawe kuri uyu wa gatatu n'abanyamakamba aho Ndayishimiye batazira neva yaramaze iminsi.
Uyu wa mugambwe se ne ruhaguru kutunyoni tukaguruka amashami y'ibitaka tukumira none ngo uyu rahagurutse abarundi tuwutore twivuye inyuma.
Kwasa ibisata by'uburimye n'indero abifite ku mutima mu migambi yiwe.
Ushatse guteza imbere igihugu cy'u Burundi abarenga 90% na barimyi n'aborozi kandi birashoboka kuko turafite abagoronome. Igisata cy'indero cyohabwa agaciro kigatezwa imbere biboneka. Amapolitike mu bisata bitandukanye hakisungwa ibyiyumviro n'intererano zabo barahize barabinonosoye bagahabwa iyo mirimo bakabidukorera hariho ikigazi izi mbuto zose imyumbati ibitoke ibiki turashobora kubiteza imbere tukajyana natwe amahinguriro umwimbu tukawuhingura tukawushora no mu masoko mpuzamakungu harageze ko duhindura ibintu kugira ngo Uburundi buje mu iterambere igikombe tuharurirwa mu bihugu bikenye kandi Imana yaduhegagiye ibintu byose tubona
n'umukandida wasaba Nyafrodebu Leonce Ngendakumana hari mu buraruko mu ntara za Ngozi na Kayanza icyo gisata cyo kurwanya inzara kiri mu migambi yiwe
turanyotewe gutuza ubukene turanyotewe gutuza ubushomeri turanyotewe gutuza inzara indwara muri iki gihugu turakeneye ko abanyeshuri abana bacu biga bakiga ibizobagirira akamaro bonyene imiryango yaho abanyagihugu igihugu cyose kugira ya ndwara demokarasi ikomere haragahaza nako k'ubukene nako k'ubushomeri nako k'inzara kuko ukenye ushomereye ushonje wayoboza kugendera amakoni agana kandi tubitoza gutezwa bijyane mu kigero cya leta uburezi bwose cyitwa ikigega cy'abanyagihugu
abigenga nabo nka Francis Rohero bafise mu migambi yabo kunagura igisata cyo kumenyesha makuru hamwe n'agateka kazi na muntu
tuje hasi gushika aho hagaruka ya ntahe yo kumugina aho udasanga insoresore z'imigambwe arizo zisigaye zija gucira manza abantu zikira za ngondagonde abashatsi abazihereje amahera aho kumva yuko tugarukana ubuntu muri iki gihugu abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga iby'abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yohava hohotega uwo muntu wese yohava arenganywa n'ubutungane bivugwe bishyirwa habona amaradiyo ibimenyesha amakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cyacu twumve yuko atamuntu agisubira guhonera aho yokiriye ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba agateka kazi na muntu ubutungane bishyirwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburi saganyirizo kuko bica bivugirwa habona ejo iki gihugu kive mu kangaratete kiriko kirajamwe mu myaka itari mike twamatubona kandi tugaya
Gaston Sindimwo aserukira umugambwe Iprona nawe kuri uyu wa gatatu yarageze mu Rumonge avuye Bururi imigambi ashiri imbere ishimikiye ku kunagura amasezerano y'amahoro y'Arusha yagaretse intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri uwo mugambwe mbere ni nawo wayaharaniye ku munsi wa munguza niho imyiyamamazo izorangira ku bakandida indwi barimo batanu baserukira imigambwe n'inani na babiri bigenga bashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abajenama b'amakomine amatora azoba ku munsi wa gatatu za itariki 20 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku byijo rya Amerika
Turacyari mu Burundi aho komisiyo yigenga y'amatora muri icyo gihugu yemeje ko amakarita y'abazatora yatanzwe ku rugero rwa 90% mu gihugu cyose komisiyo yatanze icyo cyegeranyo mu kiganiro abayobozi bayo bagiranye n'abanyamakuru hasigaye iminsi 7 gusa ngo amatora ya perezida ay'abadepite n'abajyanama baza komini akorwe inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana uri mu Rwanda
Muri cyo kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mu Gwiseni arashima ko amakarata y'itora yatanzwe kugaro shimishije
hariho ivyerekeye amakarata y'amatora nuko mubizi twaraye duhejeje kuyatanga ku kiringo kigira kabiri mu kuvuga ikiringo cyongerejwe gucambere cyari cyatanzwe ubu twokwemeza yuko amakarata yatanzwe ku bice birenga cyane 90% mugabo hari hayasigaye kuko twarabonye yuko ingeso mbi yo kuza gutonda umunsi wa nyuma n'ubu atahiraja akarorero ni nkahi Bujumbura twarabonye abantu benshi batonze gushika
naho biri uko arorize barica ko arongo yunanikira Burundi washize imbere mu kandida Misiano Ndayizeye ntashimye ingene Seni iri kwiravyifata mu mwitangwa ry'amakarata no mu bibanza by'abazohagararira amatora
Seni abatanonze ry'amakarata yabarungitse ngo baze kuyatora ngo muri zijya migwi iyiserukira mu ntara ariko hari abanwanyu bazo kuza kuyatora barayabura sinzi neko bazuyaronka cyo gituma dusaba ko ahubwo gerageza abantu bakaronka ayo makarata hanyuma izo ntonde zimanikwe kugira ngo abantu bagire umuco ikindi dusaba nuko seni yotwereka neza ikagira icyo bita kije kintu bita jere bitorari kugira tumenye neza abanditswe neza ko ari bajya bavuga kuko kugira umuco turonko nuko se niyo bitwereka neza kuva hariya biyandikishije gushika kije kigira kiboneke kimwe tuvuga nuko rero hariho ibi bariko barashiraho abantu bazokora urya munsi w'amatora ku mabiro do vote dusanga byukuri hoba harimwo akarenganyo kwa bwo yuko ariko barashiraho ngo umugambi sende FDD gusa
mu guseni kuratunga gatoke n'imigambwe ivuga ko yarenganijwe ishigwaho cy'abazokurikiranira hafi amatora ku mabiro y'itora ivyo bibanza bigahabwa sende FDD umukuru mu guseni yishura ko imigambwe yose idashobora kuroswa abayihagararira
hari umwe yafashe ibibanza biri mu mabiro y'amatora akuramwo ivyo avuga ko umugambwe wiwe waronse ibindi avyandika ku wundi mugambwe umwe hariho hari ikibazo mbega mu Burundi hoba hari imigambwe ibiri aha rero nikugira ngo tumenye nk'abatanga inyishu ari umugambwe wibaza ko bazogabura imigambwe ibiri nibaza yuko wosura kuraba neza amategeko kuko imigambwe ni nyinshi gusumba ibiri kandi twebwe nka seni duteza kuraba bose duteza kuraba bose uwa kabiri n'uwa gatatu nabo banditse yuko baronse ibibanza bike naho nyene birasa kubera yuko ibibanza by'umwe wese biteza kuva kuri bose bategerezwa kubaho hantu ico no bashikira ko nuko kandi kumbure muranakizi muri kino gihugu hari imigambwe be namahuye y'imigambwe inani z'imigambwe birenga 30 n'ibindi hanyuma hakaba abitoza bangana na 61 murumva rero igihe ku biro vyitora hariho ibibanza bitanu ugaburira abantu nkabo biragoye yuko umwe wese aza kuronka ikibanza mu biro vyitora byo byose
Petro Karaveri Kazise arahumuriza abibaza ko amakarata y'itora asigaye ashobora kuzokoreshwa mu busuma bw'amatora
hariho kandi abibaza ingene bizogenda ku makarata y'abantu bo baritaje imana abantu bo batari hagufi cyangwa abafunzwe mugabe ico si ikibazo kirekire twovuga ati bwa mbere hari amakarata yasigaye kandi noneho nihaba n'uwatwaye yitarirwe iwe izomufa ku busa kuko se ni ntizokwemera ko ikoreshwa ingingo zibereye zotangazwa y'amakarata asigaye abasigaye ntakoreshwa ikindi twebwe ikuru nuko ikarata kumbe yoza gukora kwidategerezwa
bamwe mu barongoye imigambwe kandi baragiriza umugwiseni ko kubona utarashira habona urutonde rw'abazotora bigamije kwiba amatora urongoye seni avuga ko urutonde rw'abazotora batoronkaho barumanika kuko ari rurerure
nuko ibusahana yuko twigeze kurumanika igihe twagira iyandikwa ku batari banditse mu 2018 hanyuma itariki indwi z'ukwezi kwa ruruma twaratangaje yuko urutonde ntabanduka rwabonetse aho twari mu nama n'abaserukira imigambwe n'abifuza kwitoza ku giti cyabo ku hoteli La Detente nta n'umwe yifuje kugira ngo aruronswe canke aze kurusuzuma ngo bitumenyesha tumwankire kumwakira kuko nta mpamvu yuko tutamwakira urutonde rwariho mbere urwo rutonde nibwo twakoresheje mu gutanga aya makarata tugize iminsi gutanga iyo bumvise urutonde menga n'agapapuro kamwe cyangwa tubiri ariko urutonde rw'abazotora ni urutonde rurerure rugizwe na ziriya ntonde mubona hajya abyandikije bose baza gutora amakarata ziriya ntonde zose mubona zica zigira urutonde rumwe rw'abazotora
ariko batakiba aho bari bariyandikishirije umukuru mu Gwiseni arabahumuriza ko bazomenyeshwa inyene bazotora
urakoze Desire tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rwa gisirikare ruri Kanombe rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 abasirikare batanu n'umusivili umwe baregwa gukoresha abakobwa imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukubita bamwe mu baturage Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa bose bari mu rukiko mu rwego rwo kwirinda COVID-19 bose bari bambaye udupfukamunwa kandi bahanye intera urukiko rwagarutse ku byo buri wese aregwa n'impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bubakekwaho gukora icyaha urukiko rwahere ku bafatwa nk'abakuru mu baregwa aribo Private Ndayishimiye Patrick w'imyaka 27 na Nishimwe Fideli nawe w'imyaka 23 baregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo gukoresha indi mibonano mpuzabitsina mpuzabitsi na kugahato icyo cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko icyo cyo kwiba n'icyo cyo gutizamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu urukiko rwanzuye ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma bimwe mu by'abasirikare bakekwaho barabikoze aha rwasobanuye ko rwashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bikoreye ubwabo biyemerera icyaha ndetse n'uburyo berekanywe n'abakobwa basambanije kandi babasanze mu bandi basirikare gusa nanone rusanga nta mpamvu zikomeye zituma aba basirikare bakekwaho icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi kuko bose bari bagiye mu kazi boherejwe n'abakoresha babo mu buryo bukurikije amategeko abagenga mu bindi urukiko rwemeje nuko abasirikare batatu aribo Gatete François Gahirwa John na Bigirimana Théoneste nabo bakomeza gufungwa by'agateganyo impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha cyo gutiza mu bari bashyizweho n'abayobozi babo kutubahiriza amategeko y'izamu no kuba bataratanze amakuru y'ibyo bagenzi babo barimo byo kuba bakekwaho gusambanya abakobwa ku gahato ndetse bagakubita abaturage gusa urukiko rwemeje ko abanabo nta mpamvu zikomeye zituma bakekwa w'icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi kubikitso no gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'icyaha cyo gukubita umusivili umwe wari muri uru rukiko nta kaziraho Donati w'umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa w'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ibindi byaha byose yaregwaga urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza impamvu zikomeye zituma bikekwaho umucamanza yanzuye ko bose kwari batandatu bafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza yanibukije abaregwa ko bafite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo ibyaha abasirikare batanu baregwa bivugwa ko byakozwe mu matariki anyuranye y'ukwezi kwa gatatu ubwo abasirikare bahabwaga akazi n'ababakuriye aho gukorera aho bategetswe bakajya mu kagari ka Kangondo ya kabiri ahazwi nko muri Barnyahe bagakora ibikorwa byo gusambanya abakobwa ku gahato ndetse no gukubita no gukomeretsa abo bahasanze Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo z'abarundi bahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira batanga ibitekerezo ku byo bifuza ku mukuru w'igihugu mushya uzatorwa mu Burundi ni kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
nifuza ko umuprezida yotogwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi urabona ko turi mu gahinga akazo akamenya neza yuko hari abarundi bagorewe mu gahinga bagorewe hanze y'igihugu kandi barabene igihugu icyo twifuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese hari kiri nagombye kongera bariko barandikisha nk'arasasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none ko atari ho turi bakabiko barandikisha nk'arasasi ndangamatongo ko hari uzohava yandikisha itongo ry'iwanze n'uwo banarariguze ko hari uzohava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari bizogenda gute azobe se barundi ibyo bintu ntibyashika mu guhunga mu kuba twaratashe twebwe nka batwemeye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazo hava bavuga kumengana kugumuka
twivuza ko nk'impunzi umuprezida yatogwa yoza ari umuprezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika icyo agahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe barakinyizwa ijoro n'umutaha ariko kubera ko atamenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba ijya nino mu misozi bitamenyekana ikindi ni uko yoza ari umuprezida ateza imbere igihugu n'abenegihugu akazana imigambi ihera ku mwenegihugu wo hasi nduwo gashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere urwaruka mukuru hakazi
uzatorwa mu Burundi ni uko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakaza ibitero mu ijoro basanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunze byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
nifuza ko se mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nka urwa gato na ave Tanzania bese bahunguse bagegeze guha n'ibibazo rero zabazo kingirwa nariko kuraza kwazo dukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batashahohoterwa nkuko twaba tuvyumva hariya cyangwa uko byamabiri
kwipfuza yuko yoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tumuna cyo turahangayika tukaronka akazi nkuko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma baki akigisha nabana kujya abana biga
niki gituma abantu bahunga nuko batabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe utari mudasangiye umugambwe abone yuko bose arabene igihugu bakisangiye gupfa no gukira izo mbonera izo bakora bikurikiranye bareke kuza barasoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibereye ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi bo baraye bakereye umenga badasanga umugambwe baze ngo n'indi kaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwije bagira amatohoza bamufashe ejo zibona mureha agira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe tunganije bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basanga umuganda
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu uwo ari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari
nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi byaratanguye imisi yose ku wa mbere no ku wa kane Ijwi ry'Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa Ijwi ry'Amerika birateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo mwamwifuza kubashikiriza turabashimiye
mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugeza mu mwanya w'uyu munsi mu mateka Venuste Nshimiyimana waduteguriye iki
hari saa 11:17 ku munsi nk'uyu wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1981 ubwo Papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraswaga amasasu ane ariko agafatwa n'abiri gusa irya gatatu ryakomerekeje umunyamerika kazi Anne Ogiru w'imyaka 60 mu gituza irya kane rikomeretsa mu kuboko Rose Hill ukomoka muri Jamaica akaba yari afite imyaka 21 uwamurashe ni Mehmet Ali Aksa uyu munyaturukiya yari yinjiye mu Butaliyani aturutse muri Bulgaria akoresheje izina ry'ibihimbano maze kuri uwo munsi ashobora kwivanga n'abakirisitu 20,000 bari bakereye kubona papa mu kiganiro agirana n'abakirisitu buri cyumweru papa rero yahise ajyanwa mu bitaro abaganga bamaze amasaha 5 bagerageza kumwomora ibikomere nyuma y'iminsi 4 amaze kuraswa akiri mu nzu y'indembe yafashe icyemezo cyo kubabarira uwashatse kumwivugana avuye mu bitaro aho yamaze ibyumweru bitatu yagiye gusura Mehmet Ali Aksa muri gereza kuva icyo gihe kugeza amagingwa ya impamvu zamuteye gushaka kwica umushumba wa Kiliziya Gatolika idini rifite abakirisitu bagera kuri 600,000 ntiziramenyekana
arakoze Veniste Nshimiyimana nshimiye namwe mwari buduteze amatwi n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala hagararirwa na Etienne Karekezi Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe